amateka numugisha ku Burundi iki gikombe mubona igikombe itashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi
woni Francine Niyonsaba munarotse mu Burundi kazi gihe yaratahutse mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari akikijwe n'umuvyeyi nyina muvyara mukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana n'abandi bategetsi yagarutse ku mateka yandikishije muri ameza aheze yibutsa ko ari iteka ku gihugu cyose
aho nahereye mu gihugu cya Amerika nkahatsinda metero 3,200 birenga ko nkagenda mu gihugu cy'Ubufaransa nkakoze 3,000 nkongera nkahatsinda kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cyane gira gatanu mu myanya inyaruka ku isi nkavaho nkajya mu gihugu cy'Ububirigi nkatsinda iyo metero 5 kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka sinagaruke ngaho naragiye mu gihugu cy'Ubusuwise aho hose nagiye ndaca nongera ntsinda kwarukondera amanota ashobora kumushikana muri finale kugira ngo mpiganigwe iki gikombe mubona igikombe itashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi natsinze ku 5,000 akaba ari gikombe kidasanzwe itashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi
n'icyo gikombe ari ryambere gitashe mu Burundi haragaheta umwanya wa mbere ko kugeza ubu ku isi yose mu mahiganwa y'imetero 2,000 Niyonsaba yabonye muri yonsinze hageni nkino zihuza abantu
sinahagaruke ngaho naciye ngenda mu gihugu cya Croatia aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake aho nashoboye kugira umwanya wa mbere ubu umurundi kazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku 2,000 aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21 n'ibijana 56 ibyo ntibyarwo bibeho nka ku isi nihoko mondial itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa u Burundi nagehewe cyane n'umunezero ntafite ko nogaragaza kuko intsinzi yiwanje nayibonye mwo ibintu byinshi nabonye abarundi batwenga bose yaba bari ngaha mu Burundi abari mu mahanga ndumva yuko nakoze bidasanzwe nanje ubu ndavuga yuko ntasanzwe ku isi
nkuko yiyemereye ko akatabonetse byabonekeye no ku bantu izinzi baje kumusanganira bamwe babwirijwe ariko benshi ku bugombe bwabo kuva ku kibuga cy'indege ugaca ku mabarabara yinjira hagati mu gisagara cya Bujumbura abato n'abakuru abakenyezi n'abagabo abakomeye n'aboroheje bari bagandagaje bamuhamashi mu gihe yarengana ari mu modoka ari hejuru apepe yabaje kumwigina abandi bamwe mu baganiriye ni ijwi rya Amerika
y'Imana yuguruye ntawugara igitangaza cyabereye cyaboneka hano mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura bataza kumuha icyubahiro kuko Imana yaramudugije kuko Imana yamudugije ntawumusubiza hasi bose cyane rwaruka rukura amaboko mu mpuzu
wabonye ko abarundi basigaye bakunda abakinyi bacu cyangwa basigaye bakunda abarundi babo niwe murundi wa mbere tubonye yarafise koroteje nk'iyo twabonye
turanezerwa cyane n'insinzi ya Francine Niyonsaba umwana wacu umwana twareze ateye iteka igihugu yerekanye yuko nabigeme bashoboye n'isi yose ibimenye
dufatiye ku mashusho yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi sinzi ry'abantu byakiriye Francine Niyonsaba yaheruka kuboneka mu myaka y'ubutegetsi bwanya kwigendera Pierre Nkurunziza yahora arongoye Burundi yaje kwakirwa kenshi avuye kuzana ubushimwe mu bihugu bitandukanye harimo iz'imiryango y'Ukristo canke abahora baje kwakira bakuru b'ibihugu byo mu karere bagendera igihugu nk'uko biherutse kuba umufasoni Suluhu Husamya Hassan arongoye Tanzania mu rugendo yagize mu gihugu cy'u Burundi kibanyi mu kwezi kw'indwi guheze imbere yuko atahuka umunota aturuka mu ntara y'urugimo buseruko yarakejwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu benshi hatibagiwe abategetsi barimo president Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe ubu bari mu rugendo muri Amerika bitabiriye inama ya ONU 76 y'abakuru b'ibihugu n'amareta eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.